Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazoe ndongo ibigana n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Ababyeyi nitwigeze tubwirwa iyo decision yafashwe na ministeri yuko abana bagize gutanga amafaranga kuko abo bana batanze amafaranga n'ababyeyi bayatanga si abana kuko abana nta kazi bafise.
Uyu ni Edouard Ndikumasabo arongoye komite y'abavyeyi barereye mu gihugu c'u Burundi yamiriza ingingo y'ubushikiranganje bujejwe ivyindero muri ico gihugu itangisha amafaranga zo kora amatora ya 2020 ku bana b'abanyeshure. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato murabe hafi y'amaradiyo yanyu. Ako nabanza ngababwira mbere kuja ku idonido izo nkuru nce ku yo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye ntahinze ndababwira ko guhagarika ivyagategekanye ibikorwa vya leta muri leta z'umwe za Amerika bigeze ku munsi wa gatandatu kuri no wa kane mu gihe atakimenyetso cerekana ko ari umuti ugiye kuboneka vuba. Perezida Donald Trump yavuze kuri iyo hagarika ry'ibikorwa vya leta ku munsi wa kabiri ko rizobandanya gushika aha wa mafaranga asaba yo kubaka uruhome kurube Amerika ihana na Mexique. Trump yavuze ko ibihumbi amajana by'abakozi ba leta barungitswe iwabo kubw'iryo hagarikwa ry'imirimo bakeneye uruhome naho atansobanuro yatanze zivyemeza. Inama nshingamateka na Sena zitezwe gusubira ku mirimo kuri no wa kane. Ihagarikwa ry'akazi ka leta rishobora gushika mu kwezi kwa mbere itariki zitatu igihe umudemokrate Pelosi ariho bitegekanije ko atangura amabanga y'umukuru inama nshingamateka. Mumenya ko Trump asaba miliyaridi zitanu zo kubaka uruhome rugabura urubi Amerika ihana na Mexique. Abashingamateka b'abademokrate bamuhaye umuriyaridi umwe n'amamiliyoni amajana atatu vy'amadolari yo gucungera umutekano kuri urwo rubibe. Perezida wa Amerika Donald Trump hamwe n'umutambukanyi we Melania Trump aragendeye abasirikare ba Amerika ejo bari muri Iraq ubwo rugendo barukoze mu ibanga. Umushikiranganji yaje kumenyesha amakuru mu biro vya Perezida Trump. Sarah Sanders yavuze ko bagiye muri Iraq mu ijoro ryo kuri Noweli kugendera abasirikare ba Amerika n'indongozi zabo kubashimira ku bikorwa byabo no kwitanga kwabo kandi yabipfurije Noheli. Uru rwabaye urugendo rwa mbere akoze nka perezida mu karere karimo intambara. Trump nta mutegetsi n'umwe wa Iraq bandibonanye muri urwo rugendo rwiwe, ariko yaravuganye kuri telefone n'umushikiranganji wa mbere wa Iraq. Kugendera abasirikare ba Amerika bari ku rugamba n'umugenzo ku bakuru ba Amerika aho baja kubaremesha. Ubushikiranganji bwa Amerika bwo kwivuna abansi buvuga ko hari abasirikare ba Amerika baharugwa mu bihumbi 5,200 muri Iraq. Abashingamateka muri Israel baremeje jo kwa gatatu gusesa inama nshingamateka na nkeguza amateka, bemeza kandi gutunganya amatora mu gihe yari ategekanijwe. Hari hasigaye amezi atandatu ngo abe, no kuvuga ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kane umwaka uza. Abashingamateka bavyemeje ku majwi 202-2 inyuma yaho kuwa mbere byari vyemeje n'urunani rushigikiye mushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu. Abategetsi umugambwe uri ku butegetsi ntibashoboye guhuriza hamwe ku itegeko rikomeye ryerekeye gushira abayahudi baba orthodoxe mu gisirikare, bituma bemeza gutunganya amatora. Ivyumviro biva mu banyagihugu vyerekana ko umugambwe wa Netanyahu usa n'uzotsinda ayo matora, ariko ayo mahigwe ashobora guhura n'intambamyi mu gihe umushikiriza amanza mukuru wa Israel yokwemeza gukurikirana Netanyahu. Radio Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijuje Amerika ari humunyagihugu ahaherere kugatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze abakorera mu isoko ridandarizwamo ibitungwa ahitwa Rugari ni mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda bavuga ko bariko bakora bahomba kuko isoko ryabo ritubagiye ndetse rikaba ridafise ibikorwa remezo nkenegwa inzego z'ubutegetsi zo zirabizeza ko bitarenze umwaka uza wa 2019 iryo soko rizoba ryubatswe mu buryo bwa kijambere inkuru irambuye na mugenzi wacu mu Rwanda Themistocle Mutije
birahombye cyane nkubure ugeze hariya hepfo wasanga abantu bose biviriyemo inka zasigaye zonyine mu isoko
iragira haragura inyerereye kubita ipfukamiro hasi ndangikireho undi muntu cyangwa se nyihembere n'ingorofani
ni bamwe mu bacuruzi b'amatungo bakorera mu isoko rya Rugari iherereye muri Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda baragaruka kuri zimwe mu ngorane bahura nazo bitewe n'uko iryo soko ritubatse mu buryo buboneye Ni isoko mpuzamahanga ry'amatungo rihurirwamo n'abanyarwanda bo mu turere twa Rusizi na Nyamasheke n'abakongomani baturutse hanini muri teritwari ya Kabare no ku kirwa kijwi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse ryajyaga rinaremwa n'abarundi mbere y'itituka ry'imibanire y'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi Kubira isoko ritubatse mu buryo buboneye ariko biragira ingaruka ku barikoreramo bidasize n'abarituriye
nk'iyo twugamye ngo cyane inka ziracika bakaduca abaturage amafaranga kubera itanu bakenyine ngo zigume mu gipangu n'ibimvura iguye ngo zigumemo gasanga nabyo ni ikibazo
zirona zamara kona mbo wajya kwivuga ku mutekano umutekano nyine ukamuca nk'ibihumbi bitanu wowe nyiri imyaka bakagwa nka bibiri no bagasigana bitatu
ikiyongera kuri ibyo abo bacuruzi bagaragaza ni imiterere y'iri soko naho riherereye bituma bagwa mu gihombo cyane cyane mu bihe nk'ibi by'imvura
nkungura mbona imvura yaguye hanyereye muri yo hanyereye mu kongomani kugira ngo aza tugurire bisaba transport yo kugira ngo ugere ku kiro ugura iyo transport yarimo tugurira inka bisaba kubanza kugira ngo ayikure bikenyere tugahendwa bitewe nuko ritari hafi yaho bazuririje ku mafaranga ari kugurira hefo ku kivo bashobora kuyikata nka 20-15 irahanga
bitewe n'ikibazo cy'ibikorwa remezo bifasha mu buhahirane mpuzamahanga bidahari abacuruzi baturuka muri Kongo bo baragaragaza inzitizi zishingiye ku mikoreshereze y'ifaranga nka kimwe mu biwagura
kure kwetu dusha amafaranga kongole
twacu dukoresha amanyekongo iyo tugeze mu Rwanda rero duhura n'ikibazo cy'uburyo twavunjisha ayo mafaranga ngo tugure ariko haramutse hari aho bavunjishiriza hafi aha biboroheye abacuruzi bajya bajya bakavunjishiriza hano Rugari hanyuma tukagurizo nka nta kindi kibazo ntabwo twajya tunyura Kamembe tujyanwe no kuvunjisha abacuruzi bagenzi bacu baratwihererana bakatuvunjira uko bashatse bakabana duhombye nibura niba dushyirireho ibiro byo kuvunjishirizamo byimuka ku buryo bajya bakora ku munsi w'isoko bagasubirayo gutyo gutyo abo baturage bavuga ko hashize imyaka irenga itanu inzego z'ubutegetsi zibasezeranya ku isoko n'ibikorwa remezo bijyanye na ryo bigiye kubakwa ariko amaso yaheze mu kirere bakongera gusaba rero ko ibyo byakorwa
twebwe twakwifuza ko batwubakira isoko yubatse neza ku buryo inka zitava mu rupangu ngo zigende inyuma nonese imisoro nyine ko batubwira ko yubaka isoko igakora imihanda nyine ubwo tukibaza isoko iyo ryasenyutse nyine ubwo nabyo tukabigiraho ikibazo
isoko riramutse ryubatse uri kubakwa mu buryo bwa kijyambere ntabwo inka zinjiye mu isoko ryazashobora gusohokamo ngo zirukanke ziye kondera abaturage imvura yagigwa ntagire uva mu isoko bakugama bubakiye ku mpande banahagurira koko n'umunzu isoko riberamo bigatuma n'ubundi nta kibazo igihombo n'ikibeho
inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke zo zirakomeza kwizeza abo bacuruzi ko bitarenze umwaka utaha wa 2019 isoko mpuzamahanga rya Rugari n'ibikorwa remezo byaryo bizaba byamaze kuzura
ubu rwiyemezamirimo yamaze kumenyekana uzubaka isoko icyo bagiye gukora ni ukwihutisha kubera ko nini igikorwa kiri mu mihigo y'abaturage b'akarere ka Nyamasheke tukaba twizeye yuko uyu mwaka urarangira hari aho bigeze kandi mu mwaka utaha isoko rizaba ryarangiye ari isoko ry'inka ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye na Rugari Cross Border Market harimo aho bazarira harimo aho bashobora kuruhukira harimo aho bashobora kuryama harimo aho mu biro de change harimo ibintu byinshi
uwo ni Bwana Kamari MFB utegeka Nyamasheke Iri soko rya Rugari kuri ubu rihurirwamo n'abanyarwanda ndetse n'abakongomani ryagiye rivugwamo ibindi bibazo bishingiye ku ihezwa ry'abacuruzi b'abanyekongo hagashyirwa mu majwi bamwe mu bashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda kuba bari bo babiri inyuma icyakora inzego z'ubutegetsi ziravuga ko ubu ibyo bibazo byo byakemutse hasigaye ikirebana n'ibikorwa remezo gusa Themistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
banywanye bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Dutandukire amakuru avugwa mu gisata c'impunzi duhereye mu gihugu c'u Burundi. Aho muri uno mwaka wa 2018 abarundi bahungutse bava mu ikambi y'impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania bangana 52,000. Bivugwa n'ishami rya ONU ryitaho impunzi RCR. Abenshi muri bo bahungutse basubira mu ntara zihana urube na Tanzania mu buseruko no mu manuko bw'u Burundi. Ishami rya ONU ryitaho impunzi mu Burundi basigura ko abarundi batahuka ku gushaka kwabo ari abava mu makambi ya Nduta na Mutenderi. Ibindi na mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 11 mwaka wa 2018 abarundi bahungutse kugushaka kwabo bavuye mu gihugu cha Tanzania bangana 52,000. Nkuko icegeranyo cha HCR ishami rikorera mu Burundi kivyerekana, abo barundi bagize n'imiryango 12,000 971, ibice 58% kwijana bagizwe n'abana harimo amajana 970 baburanye n'abavyeyi babo. Muri abo ibiharo dukura mu ishiramu ya HCR ibice 2/3 vyabo baciye ku mipaka ya Kisuru mu ntara y'Ubuseruko bw'u Burundi no ku mpaka wa Mabanda intara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi. Ivyo bihumbi birenga 50 by'abarundi batahutse nabavuye mu makambi y'impunzi arahitwa Mutenderi district ya Gakonko na Nduta district ya Kibondo hose ni mu ntara ya Kigoma. Abenshi bavuga ko bahisemo gutaha kubera ubuzima bibabayemo muri ayo makambi y'impunzi ari mu gihugu cha Tanzania muri komine Mishiha intara ya Cankuzo mu Buseruko bw'u Burundi. Bamwe mu batahutse barayaze n'ije rya Amerika baravuga imvo za tumye batahuka.
Njye baratsigabanije
abanjya zinganike
twaradupokera injya zindwi zibiri bacabaze cyangwa kubiri umva ni biri kumwe n'imboga n'amavuta n'umunyu n'ifu ni biro 4 n'amagarama 500 gacu ku muntu gacu birya indwi zibiri umuntu imwe byaba bihetse iyindi ndwi ugaca wemera udafize rero gukora ako gafaranga kutadandaza nturonke ikintu ufungura.
Tugiye gupokera twabibona izo njya ntizaducica indwi zibiri baduha nca ndiyumvira gutaha
hariya twari tubayeho nabi bobo twari tubayeho mu buzi bumeze nabi imvura ikatunyagira abantu bamwe bagapfa nca duhitamo nyine umuntu ko zariganukira.
By'umwihariko abigeme n'abagore bavuga ko bari mu bantu babangamiwe cyane mu makambi y'impunzi aho abagabo bashaka kwikika inyuma y'ubukene bubahanze.
Babona nk'umuntu w'umukenyezi nka Jenai na Jenje nyine se na Janye n'uwo muhira sanga nyine abantu babagabo nyine uri nk'umuntu w'umugore sanga abantu babagabo nyine emwe ngira ngo baratonda ni kuri burende boye gusiturirako gukorere nyine ibintu bitabaho nyine by'ubushurashutse gaca rero uvuga ati none je nkanje nyine nitahire sinzemererwe nabi mu nkambi.
Abarundi bahisemo gutahuka baremeza ko bashitse ku gataka ku Burundi bakiriwe neza
ntashe je banyakiriye neza nta ngorane
nta kibazo cyabaye abategetsi nyine barakwakira kama kawayita gashikiriwawe ho wasize.
Kajono Anatole umukuru w'umutumba wa Mishiha komine Mishiha intara ya Cankuzo aravuga uko abo barundi batahuka bakigwa bashitse ku mitumbi wabo.
Twe bashitse tumenyesha bamaze 10 abarongoye ubucimire ko abonye umuntu ahungutse ko bashaza kumwanza gatumo dushe mu rutonde tumwandike tange raporo ko hari ingo zahungutse abasha tubahira nta kibazo.
Ivyabo mbega mwasigaye murabi kurikirana kugira ngo ntihagire uwonona
neza cyane ndetse kanatsinda bahunze ndabikurikirana ivyaho kugira ngo ntagire abasuma bavyiba habeshi bashaka kugira ngo bavyitize canke abigure kuguma twigisha bene gihugu ko umuntu azogura ikintu cy'umuntu yahunze ko azoba yibwe kuko igihe azohungukira azoshika yinji ashika mu bintu vyiwe.
Igaragara mu cegeranyo cishiramwe muzamakungu haseya nuko abataha benshi baturuka mu ntara za Ruyigi, Muyinga, Cankuzo, Makamba na Rutana. Igihuriwe ko n'izo ntara nuko zose zijana urubibe n'igihugu kibanye ca Tanzania ku ruhande rw'ubuseruko n'ubumanuko bw'Uburundi. Ikindi kiboneka muri ico cegeranyo ca haseya nuko impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu bacijijanya gutahuka. Inkambi ya Nyarugusu iri muri district ya Kasuru naho nyene ni mu ntara ya Kigoma. Ishiramwe haseya ishami rikora mu gihugu ca Tanzania bavuga ko abarundi bahungiye mu yandi makambi bakunda kungururiza mu nkambi ya Nyarugusu. Nyarugusu ibamwo abarundi n'abakongomani bacanze, hakaba hari n'abari mu mugambi wo kwimurirwa mu gihugu kigira kabiri c'ubuhungiro aho bajanwa mu bihugu vya buraca nke America. Abakurikirana ibintu n'ibindi bakavuga ko abarundi bahurumbiriye kambi ya Nyarugusu kugira ngo barabe ko bogira amahirwe yo kuja muri uwo mugambi wo kwimurirwa iburaya canke muri America. Mu Cankuzo, Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya America.
Fidele d'Antoine Sabimana rakenewe tuve mu Burundi cyo tukubitira mu Rwanda iko no butuvuga iby'impunzi z'abarundi aha barenga ijana baba ikigali mu Rwanda ari wamaze kwitura ikigo gifasha bahuye ni hahamuka kwera mabi bakorewe imbere yuko bahunga igihugu cabo. Ikigo kibakira gisigura ko bamaze kucitura ari abari barapfunzwe ababuze ababo canke abahohotewe bigatuma bagira ihahamuka. Ico kigo citwa Centre Girumuntu cemeza ko ari abamaze gukira kuko bakiriwe bakongera bagakurikiranwa n'abahinga bazi kuvura ihamuka. Muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru.
Ikigo citwa Réseau Africain pour la Paix, la Réconciliation et le Développement Durable kizwi nka Centre Girubuntu kiri mu kigo cabihebeye Imana Centre Christus i Kigali cavutse mu kwezi kw'indwi uno mwaka gitanguzwa n'abapadiri ariko ubu harimwo impunzi z'abarundi barimwo abigisha muri kaminuza ivyerekeye politike hamwe n'abadokteri b'abaganga. Intumbero yacu no gufata mu mugongo kwitaho no gufasha impunzi z'abarundi zahuye nihahamuka biturutse ku mabi bakorewe imbere yuko bahunga. Inyuma y'amezi ane ico kigo kivuga ko kimaze kwakira impunzi z'abarundi zirenga ijana bahuye nihahamuka. Padiri Innocent Rugaragu atwara ico kigo Centre Girubuntu aradondagurira ijwi rya Amerika ubwoko bw'ihamuka bamaze kubona.
Tubona trauma z'amoko atatu, hari imwe bari yaravuye kuri trotire iyo barabonye nk'uko gufungwa cyangwa gukubitwa cyangwa guterwa ubwoba noneho bagahunga bakaza. Icyo gihe trauma yabo nahiba yubakiye, ariko nanone iyo bageze hano hari trauma yindi yiyongeramo. Trauma ya kutaba iwabo, trauma ya kutagira famiye, trauma ya kutagira akazi, trauma ya kutagira abagenzi, hakongeraho n'indi trauma y'ubukene. Ubuzima baramenyere kubamo kenshi bari ubuzima bwiza, hano baza bagasanga ubuzima burahindutse, ubwo nabwo hakiyongeramo iyo trauma ya kutagira ibintu bisanzwe byo kurya bihagije, amafaranga ahagije yo kujyana abana ku ishuri, amafaranga yo kwivuza, amafaranga yo gufasha abagenzi n'abavandimwe barasigayeho baturutse. Hakaba na trauma politique, kumva ko badashobora kuparticipa mu gihugu cyabo. Hakaba zero na kwiheba bisanzwe byo bibaye bigiye muri spirituel, kumva ati hari imana yeba igihugu cyarandekuye n'Imana yarandekuye.
Kugira ngo izo mpunzi zifate ingingo yo kwitura ico kigo, bamwe muri bo baba basa n'abamaze kwiheba batagitora n'agatiro. Yamara Padiri Rugaragu asanzwe ariwe padiri mukuru w'ishengero katolika rya Kristus avuga ko bagerageza kubitaho gushika bagarukanye icizere cyo kubaho.
Akakubwiye ati ngiye ntabwo nyishwa kuryama ntabwo bishoboka. Iyo ndyamye mpita numva zanduru ya mipanga numva za nkoni bangu bitaga ati nibyo bigaruka. Hari nabaza kuvuga ati ngiye yonje nkafata 30 minutes muri chapel cyangwa 40 minutes ndasinzira, ako naba ni wanje ijoro ryose ntazasinzire. Nakumva ko mfite ahantu bashobora kunyitaho mfise ikibazo, ati numva nshobora kuryama ngasinzira. Itromo ko baba barayigize kiba cyarabiyibateye ntago ibaraje umunsi umwe. Nakwivura nuko twifashisha mu psychologue, hari umu professeuri wize science politique ushobora guhuza amateka yabo ya politique ya mu Burundi ya muri Grand Lac ya mu nanjye nk'umupadiri nkagira role yanjye spirituelle. Akuretse na yo role spirituelle nize resolution de conflit. Ubwo nanjye ndabafasha aho ngaho hagati nkabwiye nizi conflit bundi conflit nkije mari giye kingana gutya. Ushaka planifier ubuzima bwawe ugomba ku planifier hari giye conflit nk'ishobora gutinda ikamara imyaka nagushobora kureka guplanifya ubuzima bwawe uvuga ngo izarangirejo
abituri ico kigo iyo ari bantu nikora baronswa n'udufaranga two gutunganya imigambi mito mito yo kugerageza kwibeshaho mu buzima bw'impunzi na ico kigo cashenzwe kubera impunzi z'abarundi ukirongoye avuga ko n'izindi impunzi zituruka mu bindi bihugu nka Kongo canka handi bibonetse ko bafise ibimenyetso byihamuka bakigwa
iki kigo nakiyumvira cyane cyane kubera impunzi z'abarundi akore n'izindi impunzi nk'isaba ya Sudani barahari hari izindi impunzi z'abasomali baratujya tubabona ngaha hari impunzi z'abakongomani tujya tubabona ngaha turashaka ko abandi banyarwanda abandi barundi abandi bantu bose bari mu Rwanda bafite ubushobozi ko bashobora gutangira initiative nk'izi ntago 1600 ari benshi cyane ku buryo tutashobora kubageraho cyane cyane ababaye cyane tushobora kuba twabageraho kandi tukabagira akamaro hanyuma dufite n'indi groupe ya microfinance kuko hari abatwaganiriye nabo cyane cyane nk'aba mama baravuga bati twebwe trauma ya mbere ikomeye no kutabona icyakurya no gukene tubaha inguzanyo 300,000 buri muntu abo dufite 20
gushika ubu haracakirwa abarundi bagize hamuka baba mu bisagara cyane cyane Kigali n'ahandi nka Muhanga Gisenyi na Nyagatare ya Mara Centre Girubuntu ivuga ko ifise umugambi wo kwagura amarembo gushika mu makambi y'impunzi bye Clavin inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na impunzi z'Abarundi 210 zari zimaze amezi 6 zigishwa imyuga iri mu gushona gukora amasabuni no kumwa ndetse no gukora imikate mu ikambi ya Rusenda ari mu territoire ya Fizi bavuga ko baronkeje ibikoresho bidakwiye kugira ngo bashobore kubandanya bakora imyuga bigishijwe inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo Vidaste Ngabo
Nyuma y'igihe cy'amezi 6 urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu bo mu nkambi yo mu Rusenda bari bamaze bigishwa imyuga y'ubudozi kogosha gukora imigati ndetse n'amasabune rumwe muri uru rubyiruko rumwe bigishijwe imyuga yo kogosha ndetse no gukora amasabune rutangaza yuko ibikoresho rwahawe n'ishyirahamwe rya Adra ari bikeya mu buryo bizabagora kwifashisha mu gushyira mu bikorwa ibyo bigishijwe uyu ni ndakengurukiye Eric wigishijwe kudoda
nyama basi baduhaye ntacyo tuyamaze ngaha ku masaro kubera ngaha cyane cyane ngaha kuri amasaro ngaha ntabwo dukoresha amabase cyane kandi imashini zacu nta kuntu twozikoresha tudafise amapano tudafise amabateri ibiyo byose tabyo dufise byo ni ibintu bikuru bikuru kwanza mu masaro kuko imashini ntwo ikoresha yonyene atamuriro dufise cyose abantu kubanza bakatubazanira iyo pano bakatuzanira nizo bateri bakatuzanira nibiyo kugire tuze turakoresha kuko bera n'amaronje cyane cyane turayashaka harashobora kuza nk'abakiriye benshi bigasaba ko dukoresha zirya aronje
umuyobozi userukiri mu z'abarundi mu ngambi yo mu Rusenda n'ibizi Foste agaragaza yuko nubwo Adra yigisha urubyiruko kwihangira imirimo urubyiruko rugifite ikibazo cyo kubona ibikoresho byatuma bakora nta mbogamizi bafite
ku bikoresho byose bagiye bazanira abantu bize imyuga hano mu nkambi Adra nta kitari yagerageje kugira mu kuba mu gukora amasosiyasi atandukanye no kuyaforma ibyo bagiye gukora mugabe kibabaje nuko mu byo baje gutanga ntashira hamwe na rimwe bigeze bahereza ibintu birikwiye kugira ritangire bijya bikorwa byabo neza bavuga ko bafise uburyo buke kandi bakamasigura yuko ngo umugore mwiza atanga ica afise batanga ngo ibyo bafise hanyuma natwe ngo twame turaba ingene dushobora kongereza dutangira ino myuga tubatwigishije mugabo nubundi turi cari banaho nikora ntaho turi bugere tudafise abadusutena inyuma
Leo Safari umukozi ushinzwe imyuga muri Adra atangaza yuko bamaze guha ibikoresho urubyiruko 210 rwo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe rwarangije imyuga yo kudoda kogosha gukora amasabune kandi ko no muri kino cumweru hari urundi rubyiruko rwize iyo myuga 140 bazaba ibikoresho mu rwego rwo gufasha impunzi z'abarundi kwigira bihangira imirimo nubwo ubushobozi bwo kugurira ibikoresho bihagije abize imyuga bukiri bukeya kuri Adra
urazi ko saro ikeneye ibintu byinshi ariko amahera bageneye buri muntu ni make cyane urebye ibintu byo muri saro aba ari ibintu bihenze ntabwo umuntu umwe yahita akora saro ahubwo nuko abantu bishyira hamwe mu gihe kizaza bagatangira gukora amasaro yabo kuko nta mahera akwiye nyine yo kugura ibintu byose bigomba kuja muri saro iyo gituma kuri bo babona ari bike nyine kuko ugereranije n'amahera batekanirije kuri buri muntu atekanije amahera 40 urebye amahera 40 yonyine yagura nitondeze
usibye uru rubyiruko Adra yigishije imyuga yo kudoda kogosha gukora imigati n'amasabune hari urundi rubyiruko yigishije imirimo y'ubuhinzi ariko rukivuga yuko rutarahabwa amafaranga yo kuzagura ibikoresho by'ubuhinzi nkuko byemezwa na Emmanuel Sengiyumva umuhinzi wo mu nkambi yo mu Rusenda.
Twe nk'abantu bakwaye na Adra twaguze formation yo kwiga kurima nubwo twahombye ariko turasaba badusohore kuko basohoye abandi. Abandi baragirageje buri muntu abagiye muri Sarode kwa Fire, Sarode Bote, Kutire barabahaye $40 buri muntu yuko kugura ibikoresho she kubandanya akazi ka. Nabwo turasaba ico bona ko coshoboka cose baduhe natwe tubandanye imirimo yacu yo kurima.
Leo Safari ushinzwe imyuga muri iri shyirahamwe avuga yuko abigishijwe ibijyanye n'ubuhinzi ibo bakemuye ikibazo cyabo babagurira imbuto zo gutera ndetse babashakira n'imashini yo kubahingira. Mwomenya yuko usibye ibikorwa byo kwigisha imyuga ishyirahamwe rya DRA rikorana n'impunzi z'Abarundi zo mu Rusenda n'Imurongwe. Iri shyirahamwe kandi rikorana n'izi mpunzi z'Abarundi muri gahunda yo kurengera ibidukikije aho basimbuje inkwi bizuku. Nubwo impunzi zikora ibizuku zitotombera iri shyirahamwe ko rya ritinda kubishura. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakenuye nk'uko mubimenyereye iminsi yose nkano mango n'inkuru iri kwiranurwanurwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Uno munsi tugaruka ku ijanye n'interano y'amatora imirije mu Burundi. Ikete Umushikiranganji w'Idero yandikiye abayobozi bo mu ntara muri ico gisata ribibutsa gutoza iyo ntererano bose ntibaritahuye kumwe. Diane Ndonsi Bujumbura aducukumburire.
Mwikete Umushikiranganji w'Indero yandikiye abayobozi ku rwego rw'intara itarike zitandatu z'uku kwezi yababwiye ko hibonekeza indongozi z'amashure ziriko ziranjanjwa ku gikorwa cyo gutoza intererano y'amatora. Abasaba ko bakwiye gushyiramo ingufu bivuye inyuma kugira ngo icyo gikorwa kigende neza. Kuri ibi bamwe ntibabitahuye neza nimba ayo mafaranga asabwa abanyeshure canke asabwa abigisha. Akarorero n'umuyobozi w'ishure rya Lise ya Shombo aheruka kuyatoza mu baregwa biwe nk'uko vyavuzwe mu makuru yaciye ku radio y'igihugu. Ariko rero abavyeyi bavuga ko batamenyeshejwe ko abana babo bari mu bazosabwa iyo ntererano. Edouard Ndikumasabo arongoye komite y'abavyeyi barereye ku mashure yo mu Burundi.
Abavyeyi nitwize tubwirwa iyo decision yafashwe na ministere yuko abana bagize gutanga amafaranga kuko abo bana batanze amafaranga n'ababyeyi bayatanga si abana kuko abana nta kazi bafise. Ababyeyi nabo mu gutanga ayo mafaranga bafise ayandi babasabye ko babwiza gutanga ku byerekeye amatora. None byoshoboka gute ko batora bagatangisha amafaranga ababyeyi bagasubira bagatangisha amafaranga abana? Ibyo by'uko abana batanga amafaranga y'amatora mu by'ukuri ntibyabwizwa kubaho.
Kuri ibyo twarondeye umuvugizi mu bushikiranganji bw'Indero Juma Edouard kugira ngo aduhe umuco ariko yashimye kutagira icyo bivuze ko. Turondeye umushikiranganji Janvier Ndirahisha telefone yiwe yahamagara ntiyitaba. Uko biri kose n'ubunyene Edouard Ndikumasabo arongoye komite y'ababyeyi avuga ko ayo mafaranga atayo bashoboye kuronka.
Ubwa mbere abantu barakenye, ubwa kabiri abana tubatangira amafaranga menshi menshi byerekeye Minerval, uniforme, ibintu byose byerekeye kubaka mu mashuri baratubwira n'udukotize tugakotiza amafaranga. Badusanga amafaranga dutanze n'amafaranga arenze urupimo, amafaranga tutigeze twimbira ko twashobora gutangishwa. Ababyeyi rero kibagoye ni ingena baronka amafaranga. Uko kuvuga ko abadepa n'abadepite b'amashuri basabwe kugira ngo bagerageze ko abana bose batanga amafaranga, harimo ikintu kizogora abana bazoheba amashuri, bazota amashuri bahebe kubera guko babuze amafaranga yo gutanga. Bareke gukora ibibazo, bareke kubandanya amashuri, hama tubisubiye inyuma. Urumva n'ubuhombe butavugwa kandi ubuhombe bumwe buteye ubwoba.
Ishirahamwe FENADEB riharaniye agateka k'abana ribona ko ari ukwaka uburenganzira umwana bwo kwiga mu gihe yo kwirukanwa kubera iyo ntererano. Ibyo bikaba binaciye kubiri n'amasezerano agenga agateka k'abana yo mu 1989 mu ngingo yayo ya gatatu asaba ko inyungu z'umwana zikwiye gushigwa imbere y'ibindi byose. Nk'uko bisanzwe tubasomere ibyo bamwe n'abandi bavuze kuri rikete isaba abayobozi b'amashure gutoza intererano y'amatora. Dore kuri uyu yavuze ati: "Emwe ababyeyi tugifise abana biga turageramiwe." Uyu nawe ati: "Mbega yemwe none abana burya bararonka amafaranga." Dusome n'uyu yanditse avuga ati: "Burya ibintu bitera bikomera, indongozi zacu zirakwiye kwitwararika kugiranira imigenderanire myiza n'abasanzwe batanga amafaranga afasha mu matora. Ahandi ho tuzohasiga amabwena n'amajigo." Tugarukirize kuri uyu yavuze ati: "Nibakora ibishoboka ahubwo nyabona banagura Indero mu mashuri, naye handi ho bazibuka kuyora basheshe." I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yani ndonse no kuri duce dusozere kiganiro wanyu mu ntara cyano munsi mwateguriye mwongera mushikirizwa na Jewe Diane Nahazwe yakoze Macbiri ya Biro yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Joe ya yashikanya hiwanyu twemituti mubandanye kuranirwa mubanyino mu byanyu.